Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bella Gloria Kintore. Jojo minimanira mbona ni warikara tumano majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 9 Kigarama umwaka w'2020 naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nyarwagere ku Burundi bukugwa ku rutonde rw'ivyigwa mu nama nkuru y'umutekano wa ONU mu gihe mu gihugu hagateka kazi na muntu kagihungabana ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ishiramwe mpuza makungu Human Rights Watch muraza kubikurikirana muri ano makuru. Igenekerezo rya 9 k'umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe kugwanya igiturire mu ishiramwe ORICOM rigwanya igiturire bakabavuga ko uwo munsi ugeze uyu munsi igiturire kigitangwa ukuri kwamye mu Burundi bitewe nuko amategeko atubahirizwa n'abijejwe muri ico gisata. Nayo makuru avugwa mu mutekano abantu babiri baraye bishwe mu ntara za Muramvya na Cibitoke bose bakabahitanwe na grenade navyo nyene twebateguriye mu ntango zano makuru mukanya nidonido ryayo kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe abantu babiri baraye bishwe bahitanwe na grenade muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke be no muri commune Kiganda y'intara ya Muramvya muri rijoro ryakeye. Abajeje intwaro basaba abafisi ibigwanisho batabifitiwe ububasha kubisubiza. Tubaze Bonfis Niyongeri.
Uwa mbere yahitanywe n'ibyo bisasu ntezwa minwe bita grenade byaturitse kuri uyu wa kabiri ni umwana yaba mu gacimbiri ndengo ni muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya ni hagati mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baho ikiganda amenyesha ko uyu mwana yaturikije iyo grenade mu gihe mu nzu iwabo. Abajejwe intwaro muri komine Kiganda baremeza aya makuru bakavuga ko se uwo mwana yahagaritswe kugira kwegwe ko amatohoza asigure n'igituma atasubije ico kigwanisho. Abajejwe intwaro ikiganda basaba kandi abanyagihugu baho ikiganda gusubiza ibigwanisho batunze batabifitiye uruhusha ngo nayo uzoyifatanwa wazoheza ahanwe bimwe by'akarorero. Uwundi munyagihugu yaraye ahitanwe na grenade yaturitse kuri uyu wa kabiri ni umutama w'imyaka 60 azwi ku izina rya Michel Habonimana muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Iyo grenade ikaba yaturitse nk'uko amakuru avaho mu Cibitoke abivuga nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku mutumba Gasebeye Rural muri komine Buganda iyo ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umutama yahitanywe niyo grenade akaba yari umunyezamu ku ishure shingiro rya Mbobi muri komine nyine ya Buganda. Musantere wa komine Buganda Pamphile Hakizimana avuga ko uwo mutama yoba yishwe azira ibijanye no kwikekana by'amarozi n'ibintazi. Mu nama y'umutekano no guhumuriza yakoresheje kuri uyu wa gatatu musantere wa komine Buganda Pamphile Hakizimana yasabye abanyagihugu bo muri komine arongoye kubavanura n'ingeso yo kwihanira n'ihorihori. Akavuga ko uzofatwa afise iyo ngeso ugomba kwihorahorana azoheza agahanwa bimwe by'akarorero.
Bonfis Niyongere arakenuye inama nkuru y'umutekano ya ONU yafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa mu gihe ikibazo cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kiraje ishinga abatari bake. Mu itangazo ryasohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch, inama nkuru y'umutekano yategerezwa kubandanya itanga icegeranyo cerekana ingene agateka kazi na muntu kifashe, ingene abanyagihugu babayeho n'umutekano wabo ingene wifashe biciye mu vyegeranyo vy'akarere k'ibihugu vy'ibiyaga binini na Afrika yo hagati. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo.
Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri, ishirahamwe Human Rights Watch riributsa ibunyango ry'agateka kazi na muntu ricibonekeza mu Burundi. Ubwicanyi, ibugu irengero n'ihagarikwa ridakurikije amategeko bikibandanya nk'uko biri no mu bindi vyegeranyo vy'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu. Ishirahamwe Human Rights Watch rikishimikiza kandi icegeranyo co mu kwezi kw'icenda c'umugwiwa ONU ugira amatohoza ku Burundi gishirahabona amabi atari make aharugwa mu mabi y'agahomera bunwa. ishirahamwe Human Rights Watch riributsa uruhara rwa leta mukwiyamiriza ibyegeranyo ku Burundi byo mugwi n'uruhara leta yagize mu iburabuzwa byo mugwi kuva ushigwaho mu mwaka wa 2016. Human Rights Watch yanegura kandi cegeranyo cy'iryo shirahamwe rivuga ko kidafashe cy'umunyamabanga mukuru ushirahamwe mpuzamakungu ONU cyo mu kwezi kwa munyonyo guheze kitisunze amabiho nyangwa y'agateka kazi na muntu yagaragaye mu kwezi kw'icumi. Ibiro vy'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bikaba kandi ngo bitatomoye neza nimba Burundi bwogumizwa canke bugakugwa ku rutonde rw'ibihugu bikurikiranwa n'inama y'umutekano y'ishirahamwe ONU. Kubw'iryo shirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ngo ivyasabwe n'umugwi wa ONU ugira amatoza ku Burundi ntivyafashwe nkana n'abarongoye Burundi. Iryo shirahamwe rigatanga akaruru k'ibikorwa bigayitse bibandanya bikorwa n'ugwaruka bw'imbonera kure z'umugambo SNDFDD uri ku butegetsi. Kubw'ishirahamwe Human Rights Watch, inama y'umutekano ya ONU yategerezwa kubandanya igumiza ijisho ku bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rikibandanya hamwe n'ibijanye n'ubutungane mu Burundi. Ingingo rero yo kuvana Burundi mu vyigwa n'inama muri umutekano irongoye muri kino gihe n'igihugu ca Afrika y'Epfo yateye amakenga amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu akabona ko iyo ngingo ije gushigikira amabere karakugwa n'ubutegetsi, ariko iyo ngingo ikaba ari ifata kibanza ikazuba Burundi mu gihe leta y'u Burundi yoshobora gukurikiza ibyo yasabwe ahanini bigizwe no kubahiriza agateka kazi na muntu no kubaka igihugu gishingiye ku mategeko.
Bertrand Genda kuri yo nawe ne tumukengurukire tukiraho nyene ishirahamwe muza makungu niritisubiye ko ijo rizokwagirizwa ko riko rirafatisha leta y'u Burundi umugambi yemeje mu kwica no gutoteza abarundi ivyo biri mu ikete urunani sefo harusha kwandikiye umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Antonio Guterres kuri uyu wa kabiri kubwa Rwigemera Jean Bosco icegera curongo urunani sefo harusha ngo biratangaje ko ishirahamwe ONU diriko riravuguruza ivyegeranyo umugwi waryo ujejwe gutohoza kubwicanye n'ayandi mabi udaseba gushira habona ku bintu kubiri uko ibintu byifashe mu Burundi. Kurikira Rwigemera Jean Bosco nicegera curongoye urunani Sefor Arusha.
Turatangazwa muri Sefor Arusha nuko naho Antonio Guterres afise amaraporo yose yerekana ibiriko biraba mu Burundi menga aravyirengagiza kubera yuko mu raporo ya commission ijejwe gutohoza vy'agateka kazi na muntu mu Burundi yoyo iraporo yari yatanze ejo bundi vuba mu nama gira 25 y'vy'agateka kazi na muntu yari yashikirije yuko mu Burundi ibintu biguma bimeze nabi kandi aho si kera cane, ariko tugatangazwa nuko iyo raporo ya Antonio Guterres iza nivuguruza ivya raporo yatanzwe n'abajejwe agateka kazi na muntu Commission Internationale d'Enquête de l'ONU, maze ukamenga ivyatanzwe niyo commission vyo bari binyoma kwebwe murunani Sefo Arusha ariho iby'agateka kazi na muntu nivyo ishirahamwe ONU yategerezwa gufatira ko mu gukingira Uburundi n'Abarundi. Turafise amakenga tukibaza yuko ishirahamwe ONU ejo rizohava ryagirizwa yuko ryafashije leta y'u Burundi mu kwica Abarundi, mu gutoteza Abarundi, mu kugira nabi Abarundi. Ritakoze ibyo byategerezwa gukora kugira ngo bifashe kubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi.
Ukudaserukirwa bikwiye kw'abakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina. Umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango, ariko kenshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu. Sagaseseshwa rumuri abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego na cyane cyane mu zifata ingingo. Ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2000 ategekanya ingero ubutegetsi bwogabanganywa yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse kwivyo bice 30% bitigeze vyubahirizwa mu bisata vyinshi n'ivyo ari bihasanzwe byaragabanutse. Niyo umukenyeza kuwe cyangwa ahinduwe mu mabanga yarajejwe akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Ako ni akamo kahajwe inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS
umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Amakuru twabateguriye arabandanya kubona bakoze ubwicanyi bagifise n'ivyimviro vy'ihonyabwoko mu Burundi batigeze bahanwa, nivyo bituma n'ubu haguma hariho abagifisa ko gatima bivugwa n'ishirahamwe ase genocide igisata co muri Canada kuri rino genekezo rya 9 Kigarama. Isi yose yaramutse yibuka abakozwe ko nica haciho nyabwoko kubasubiza agateka hamwe n'ugukinga ako kabi. Emmanuel Nkurunziza umunyabanga w'iryo shirahamwe akaboneraho kuremesha abakozwe ko niho nyabwoko mu Burundi ko bitebe bitebuke butungane buzoteba bukubita inaye mu gahanga abakoze ako kabi kabishe. Tumwumvirize
ambere twa kutsu Burundi bene wacu yuko nubwo atamuntu mu Burundi arahanwa ani bitera ko nyabwoko borema kuko nta muri darita ko hariho aho bishobora gushika abantu kwera babonye yuko uwakwiciye uwakugize ifuzi ya umenga kushinga uvu umenga muri mwanya nakushobora kumugira umuntu agahava yihebura. Ico nico cambe twahera kuno munsi kuremesha abacu naho dusangiye rugamba kugwanya ibonyabwoko. Hanyuma ubwa kabiri tukibutsa abo dusangiye rugamba b'Abarundi baba abanywanyi basanzwe n'abandi bafite amashyirahamwe amakuru y'ibikorwa nk'ibyacu cyangwa ko gusa yuko iki gikorwa atari icyo kwihuta ihubwo kigoye icyo gituma mubona n'ubwo aya masezerano yo gukinga no guhasha icyacyo abanyabwoko amaze imyaka 72 ageze uno munsi mu bihugu bitari bike bikigoranye ayo ayo masezerano adashyirwa mu ngiro duhereye no mu bihugu cy'iwacu bigaca rero bisaba ingufu zirengeje bigaca bisaba kwihangana hamwe rero no gukerebuka tukabona abo duhanganye abaziga kumara abamaza bacu canke abagomba gukora umugambi nk'uwo hanyuma tukabareka nta kwibagirana nta kudeha nta kubita abanyapolitike kuko umuntu amaze gucika uwo musangira ibya politiki nta kuntu uzoca akabimusura umwagirize yuko yakozeho nyabwoko. Ibi bintu byo guharura abantu ubwoko mu kazi no mu rutandazo nk'uko byashitse atabo byakoneze ku isi yose aho byigeze kuba muri za Afurika y'Epfo mu gihugu cy'u Rwanda bikaba byarafuswe hose babiteye ibyatsi mu Burundi ukamenga nibyo bigiye kurongora igihugu.
Emmanuel Nkurunziza n'umunyabanga mukuru w'ishamwe ase genocide nina ibabwiye munango zano makuru ko kuri uyu wacenda Kigarama amakunga himbaza umunsi wahariwe kugwanya igiturire kakaba kabaye akajyo kwishiramwe Olicom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ko kwerekana ko impinga ikiri ndende mu kugwanya igiturire mu Burundi. Olicom sigura ko mu bituma haba igiturire mu Burundi harimo gushaka guke ababijejwe bafise mu kubahiriza amategeko agenga ico gisata n'abari kukigwanya ngo nibo bakijya nkuko Gabriel Lusiri arongoye Olicom abisigura. Tumwumvirize
agara neza yuko gwanya igiturire mwakino gihugu cyacu bikiri kure cyane kubera iki kintu cyitwa systeme nationale de l'integrite kidakora no kuvuga uruhererekane rw'inzego zose zisanzwe zivugwa mu bibashingiro ni nko kubaka inzu ugaca ukuramo inkingi mbere turabye nk'amajambo yagiye arashikiriza ubutumwa bwashyizwe n'abakuru b'igihugu duhereye ku mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muribuka ngo bisaka byimbwa byahiye wa mugambi yatanguza mu 2005 umukuru w'igihugu mushasha ubutumwa amaze iminsi ashikiriza yuko abantu basahura abanyagihugu ariho bajenje gukorera batazokwihanganirwa nabone ariko amajambo yonyene ntakwiye kuko ntibishobora gusigurikana gato ingene uno munsi usanga abasuku b'abanyagihugu aribo bapangisha leta no leta ariyo bapangishije. Ibyo nibimenyetso byerekana ko igiturire kitagwanyo kandi bigoye cyane kubona atamuntu numwe yerekana ubutunzi bwiwe amategeko abivuga kubona icyaha cyo kutunga bitagaragara iyo umuntu yakuye ubutunzi kidahanwa ni ukuvuga kugwanya igiturire birashakafite inzira ndende kugira ngo bishoboke nuko hajaho iyi systeme nationale de l'integrite izi nkingi zituma igihugu gikora zijaho naye handi hoho turashari kure nk'ukwezi.
dutandukira yavugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Murongo ya kibazo camagara y'abantu cabaye akananira bahinga muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongo mu gihugu ca Kongo iharanira demokrasi. Izo mpunzi zikavuga ko aho zivuriza ari kure kandi hakunda kubura n'imiti. Twumvirize Dominique Ntamubano asemukira izo mpunzi.
N'ubuvuzi ntamba myizi hari nuko bwa mbere hoho ikigo cy'ubuvuzi kitari hafi. Musanzwe mubizi yuko nk'abafasoni bibungenze bariko baragenda kwibaruka biragorana cyane kuko bafata urugendo runini kandi tukabatani by'amodoka ruseha hadufise ishika mu ikambi. Icyo ni kibazo gikomeye cyane kandi kuri icyo kigo yo centre de sante harakunze kuba ibura gikena ry'imiti hagaheri iminsi imiti yarakenye ugasanga kuri twebwe impunzi ni kibazo gihambaye cyane. Twebwe turavuga ariko murabizi yuko ntabwo ari twebwe dufise uburyo turavuga hama abadufasha iyo bashoboye kugira icyo bahindura turashima. Iyo batararonka nabo uburyo kugira ngo bashobore kubihindura dushishikara tubibutsa niho ingufu zacu zigarukira.
Nitwosozera no makuru tutibutsa bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bamaze iminsi 16 bafungiye mu ibohero rikuru rya Bubanza bakabaciriwe umunyoro w'ugufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ry'amafaranga hangana n'umuriyoni kuri umwumwe. Bamenyesha makuru bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibihakanwa n'amashirahamwe y'abamenyesha makuru hamwe n'ayabaharanira agateka kazi na muntu bagasaba nyabona irekugwa ryabo atakirinze gusabwa. Ninonga duce dusozera makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Bira Gloria Kinore akaba ari jena yabashikirije mfashijwe na Theodomir Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha.